Mwana nyakumviri za radiju ya Amerika mkirundi ni kinyarwanda i Washington DC. Mwurundi tumvika ndako milongo migufi ya shortwaves kuri metero 19 na metero 22. Mwurwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya Boss FM 88 n'ibice bitatu. Mudukurikire no kuri Facebook VOR radio yacu. Mwiriwe neza nshuti zacu mwiwe ndabahaye ikaza mu biganiro byo kuri isaha na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Nanjye ndabashuje mwiriwe amakuru. Leta y'u Burundi irasaba abanyagihugu kutirukira kurondera akazi mu Rwanda ngo ntirubashaka.
Yemwe bene gihugu wo mu Kirundo, ukuraje cyane akwibutsa kwambara. Mbega n'ukubera iki mugenda kurondera ako kazi aho batabashaka kandi hari haho babakunda bakeneye boshobora kuba ako kazi.
Uyu ni umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi Aimé Laurentine Kanyana yari mu Kirundo uyu munsi.
Inchamake ya makuru ya hijano hino tuwashikiza mkanya gato. Leta zunzu mweza Amerika na Eklezia Katoliki kome chane muri Republika Harani la Demokrasia Kongo. Hamwe na mashira hamwe harani la gateka kama na Human Rights Watch. Ya safiye President Joseph Kabila kuva kutege tsinguhu kubitege kanywa bifatiye kumatora ya mkwezi kwichumi na kabili muri Kongo.
Uburayi bwongereye igihe cy'ibihano ku Burusiya andi mezi atandatu.
Abategetsi mu muryango w'ibihugu by'i Buraya abashitse ku masezerano mu masaha ya kare yo mu gitondo no munsi wa gatanu ku kibazo cy'abimukira. Idonido rero ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye kuri saha. Abategetsi b'umuryango w'ibihugu by'i Buraya abashitse ku masezerano mu masaha ya kare yo mu gitondo cyo no munsi wa gatanu ku kibazo cy'abimukira. Perezida w'igihugu cy'u Fransa Emmanuel Macron yatangaje ko aya masezerano ari inkuru nziza kandi ko gukorera hamwe hagati y'ibihugu bigize umuryango w'Uburayi byibonekeje mu biganiro byatanguye ku munsi wa kane ku muhingamo birangira mu bucagucagu bw'uno munsi wa gatanu. Amasezerano ategekanye ishyirwaho ry'ibibanza byo kwakiriramwo abimukira n'abarondera ubuhunzi mu bihugu bigize umuryango w'Uburayi byemeye kubakira. Abategetsi b'igihugu cy'u Butaliyano bari baziriye iyemezwa ry'amasezerano aya ariyo yose kiretse ibihugu bigize uwo muryango vyemeye gufasha icyo gihugu kurushiriza ku bijanye n'ikibazo cy'abimukira. Umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Giuseppe Conte yatangaje ko Ubutaliyano buzofata ingingo mu nyuma yaho kuvyuko nimba buzoshiraho ibibanza vyo kwakira abimukira. Ibiganiro hagati y'abategetsi b'umuryango w'ibihugu by'i Buraya vyabereye i Bruxelles ku mugwa mukuru w'Ububirigi bivugwa ko itari vyoroshe na gato. Abari muri ivyo biganiro bafise imigambi yo gushiraho ibibanza vyo kusuzumiramwo abimukira mu bihugu vyo muri Afrika yo mu buraruko. Ivyo ni mu mugambi wo kugabanya ibitegeri vy'abantu bajabuka iba hari Mediterane kugira bashike mu karere k'i Buraya kenshi baciye mu gihugu c'u Butaliyano.
Aba bakuru b'ibihugu na guverinoma b'u Burayi bwunze ubumwe muri iyi nama yabo y'i Bruxelles kandi bafashe icyemezo cyo kongera andi mezi atandatu ibihano bafatiye u Burusiya kubera kwivanga mu ntambara ya Ukraine. Bagifasheje ariko bagitangaje uyu munsi mu rwandiko bashyize ahagaragara bari bateraniro ku cyicaro cy'umuryango wabo w'u Burayi bwunze ubumwe. Ibyo bihano babifashe bwa mbere na mbere mu 2014 bakagenda babyongera igihe cy'amezi atandatu uko amezi atandatu nyine ya mbere yabagashize. Mu 2014 kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano u Burusiya kubera kwigarurira intara ya Crimea yahoze ari ya Ukraine. Icyo gihe ejo bundi kuwa kabiri w'iki cyumweru Washington yatangaje ko yakajije ibi bihano kubera ko nk'uko ibivuga Uburusiya bukomeje gutera inkunga inyeshyamba zo muri Ukraine. Umubano w'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabaye mubi kugeraho ibihugu byombi byirukana abadiplomate amagana ku mpande zombi mu mwaka ushize. Hagati aho ariko abakuru b'ibihugu byombi bagomba guhura ku itariki ya 16 y'ukwezi gutaha mu murwa mukuru wa Finland Helsinki nk'uko White House bitangaza. Bazaganira ku bibazo bitandukanye bifitanye isano n'umutekano.
Radio ya Amerika Washington DC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ekleziya Katolika ikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu nka Human Rights Watch byasabye President Joseph Kabila kuva ku butegetsi nk'uko bitegekanywa bifatiye ku matora ategekanijwe mu kwezi kw'12 muri Kongo. Bitegekanijwe ko President Kabila agira icyo avuze uno munsi kwa gatanu ku muhingamo. Ikigera cya ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kongo Jennifer Haskell yatangaje ku munsi wa gatatu ko President Kabila ashobora gucika intwari mu mateka y'igihugu hamwe yoshikiriza ubutegetsi bikiye mu mahoro mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka. Inama y'abepiskopi muri Kongo yateye akamo kugarukira umugambi w'amahoro no munsi wa gatanu. Iyo nama ibukije kubwirizwa nshingiro hari muri iki gihe riziririza Perezida hari muri iki gihe Joseph Kabila kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Inama y'abepiskopi yasavye urwego rw'igihugu rujejwe amatora gusohora mu buryo bwihuta bushoboka intonde z'agateganyo z'abazotora. Izindi mpungenge zerekeye kutumvikana ku mashini abantu bakoresha mu gutora abatavuga n'umwe na leta bazise imashini z'ubusuma. Ndacyo Perezida Kabila aravuga kuva agirishye iki kiganiro n'abamenyesha makuru ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere. Yamara byitezwe ko ashikiriza ijambo no munsi wa gatanu ku muhingamo umunsi w'imbere yo kwibuka imyaka 58 irangiye igihugu cya Congo cikukiye. Ishyirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko Perezida Kabila yotegerezwa guhumuriza abanyagihugu ko hazoba amatora yemewe mu kubahiza ibwirizwa nshingiro ry'igihugu.
Muri Mali icyicaro gikuru cya G5 mu mujyi wa Sévaré ni mu gihugu hagati no hagati cyatewe n'umwiyahuzi wari wambariye ku bisasa ariturica yahitanye abantu batandatu akomeretsa abandi benshi. Biratangazwa n'ikigo ntaramakuru cy'Ubufaransa AFP. G5 ni umutwe w'ingabo umwe urimo abasirikari b'ibihugu bitanu Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritania na Chad washinzwe mu 2017 mu rwego rwo gushyira hamwe ingufu zo kurwanya intagondwa zayogoje akarere ka Sahel. Igitero cy'Sévaré cyabaye iminsi itanu imbere y'inama ya President Emmanuel Macron w'Ubufaransa na bagenzi be ba G5 i Nouakchott, umurwa mukuru wa Mauritania. Ubufaransa bufite muri Sahel umutwe w'ingabo witwa Barkhane ufasha G5 ugizwe n'abasirikari bagera mu 400. Ubufaransa kandi ni kimwe mu bihugu byiyemeje gufasha G5 mu rwego rw'amafaranga. Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni mujye no kuri Facebook VOR radio yacu naho murakurikira amakuru uko turimo tuyabagezaho.
Kumakuru yo mu biyaga binini duhere mu Burundi amushikiranganje w'ubutungane Eme Laurentine Kanyana asaba abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo kutirukira kurondera ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda. Aho yariko ashikiriza buramatari mushasha muri komine Busoni amushikiranganje Eme Laurentine Kanyana yasiguriye abanyakirundo ko ico gihugu baronderamo akazi kitabashaka. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinzi.
Kumutumba wa Gatare uri muri komine Busoni ni wabereye ibirori byo gushikiriza icese buramatari mushasha w'intara ya Kirundo. Muri ugo rubanza leta y'u Burundi yaserukiwe n'umushikirangaje w'ubutungane Eme Laurentine Kanyana. Buramatari mushasha yashikirijwe amabanga mu gihe hari abarundi bariko barirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Umushikirangaje Kanyana arashima uko bariko barakigwa ariko abahamagarira kudasubirayo.
Yemwe bene gihugu wo mu Kirundo ukuravye cyane akwibutsa kwambara mbega n'ukubera iki mugenda kurondera ako kazi aho batabashaka kandi hari haho babakunda bakeneye boshobora kuba ako kazi. Mbega aho mugenda kuwo mugenda mugakorera hama bwaca kabirukana atabahembye nimwoja muri iki gihugu cyacu Burundi no mu zindi ntara zose wifuza gukora gifite amaboko n'ingufu akagenda agakora agahembwa neza iteka ryiwe n'itekane rikaguma ryubahirijwe.
Alex Tiberi Mutabazi yashikirijwe icese amabanga yo kurongora intara ya Kirundo avuga ko baba abirukanwa canke ababakira batateguzwa.
Uno munsi bakaba bariko barirukanwa kandi bakirukanwa batategujwe n'abanyene kugira ngo bitegure baze bazanye utuntu twabo kandi bakirukanwa natwe bataduteguje kugira ngo tubaciyane iteka neza. Murumva kwiza ingorane kwa tubasaba ko muri kumwe n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganji kintu ari bagata sada jejwe ico gikorwa ko modufasha kuzokwakira abo bantu ariko baraza ni bene wacu ariko tukongera twabigisha karanga mutima twabigisha inyigisho zo kundi gihugu kugira ngo bamenye yuko igihugu cyabo cyiza ari iki gihugu cy'u Burundi.
Waserukiye leta mu biro byo gushikiza buramatari mushasha asaba aba baje kuronderera ubuzi hanze y'igihugu kubanza kwegera inzego imbere yo gufata iyo ngingo.
Agira umwere byo kuzosubira kumva ajabuka hama bakamuzana bamuboshye cyangwa bakamwirukana azaravuza induru ngo ivyanje bisigaye hariya. Uza bafite ikibazo cyo kurondera ko kazi arashikira inzego zibijejwe ziheze zimwereka aho ashobora kugakorera kuko imyongira hari mushobora kurima ibibara birahari nka bijya bya hariya byo gushobora kurima mbere ngaha haramera gusumbana hariya. Tukaba dusabye rero ko icyo kintu mwo cyitwararika.
Mu gusozera urubanza intara ya Kirundo yazindukanye umushikiranganje w'ubutungane yaragije abanyagihugu buramatari mushashi.
Aba bene gihugu bahaza amaso wenda muri ino ntara ya Kirundo ni uri nomero ya mbere haba mu byerekeye ubutunzi, haba mu byerekeye ubutungane, haba mu byerekeye ibisata byose by'ubuzima bwa bene gihugu. Hari uzoza kukubwira yuko ashyira urubanza gutongo n'uzo kimubwira ati yasize ubucamanza urahamagara abacimanza umubashikirize hamagira icyo bakoze kandi nibatagikora neza umwene gihugu agaze kukwidoga ko ubishikiriza babijyeje.
Mutabazi yemeye kugamuruka mu mabanga yaragijwe.
Abantu ndabemereye yuko imiryango haje ya mwiruka bamatari yuguriye umwene gihugu wese mu ntara ya Kirundo reka mbere nabe gihugu bava mu zindi ntara cyangwa ibindi bihugu wese muri hari kaze muzokwakirwa atangorana.
Umutware mushasha yagiye kuramuswa intara ya Kirundo yongeye kandi gusaba leta kuvugana n'ishyirahamwe riraba impunzi HCR kugira abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bifuza guhunguka boroherezwe. Ko bariko barirukanwa kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze baharugwa mu 800 abanyuma birukanwe kuri uyu wa kane baciye ku mupaka wa Gasenyi-Nemba bakaba baharugwa ku 203 benshi bakaba bava mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba y'igihugu cy'u Rwanda. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda gusaba Barundi gusubira iwabo kugira ngo bajye gushaka ibyangombwa bibangamiye bamwe mu Banyarwanda n'Abarundi bashakanye bidaciye mu mategeko. Bavuga ko bafite ingorane zo gusezerana nyine biciye mu mategeko muri iki gihe. Eric bagira ubusa yasuye muri bamwe araduha ibindi bisobanuro.
Ukigera mu kagari kambuye mu murenge wa Kibiriza akarere ka Nyanza ho mu majyepfo y'u Rwanda bahana imbibe n'intara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi abaturage bahatuye baba abanyarwanda ndetse n'abarundi bashakanye n'abanyarwanda bagusanganiza ibibazo bishingiye ku migenderanire itifashe neza hagati y'ibihugu byombi ubusanzwe byakunze gusangira kabisi na gahiye. Ikibazo benshi bahuriraho ni cyuko hari bamwe mu Barundi bakunze gushakana n'abanyarwanda mu bihe bitandukanye bakabana badasezeranye mu mategeko. Kuri ubu abashaka gusezerana ubutegetsi mu nzego z'ibanze mu Rwanda butegeka ko Barundi bakwambuka gushaka ibyangombwa mu Burundi bigaragaza ko nta wundi bigeze basezerana nawe. Kandi kubera ibyambu banyuragaho bifunze ni ihurizo rikomeye. Ni ikibazo witwa Bisengimana washakanye n'umurundi kazi yabwijwe rya Amerika.
Ese twabona gute kugira ngo dusezerane? Baratubwira ngo ni bagende iwabo ngo banza n'icyemezo ngo cyo kugira ngo basezerane. Kandi noneho kugira ngo ava hangaje hariya ntago yahagera. Barafunze. Nawe ntibakimwemerera ngo ni yuko ari uwabo. Bavuga ngo niba ubyaye ngahantu ukabyara imbyaro 10 cyangwa se 15 ntabwo ugikorera cya gihugu cy'iwanyu. Uri umunyarwanda uri wa Kagame gumi iwanyu icyo uje kureba iwacu ntago tukizi.
Bwana Bisengimana akavuga ko mu bihe bitandukanye yakunze gusiragira mu nzego z'ubutegetsi asaba gusezerana n'umugore we ariko ntibikunde kandi ko mu rwego rw'amategeko kubana n'umugore watasezeranye bimuteye impungenge. Ni umugore yemeza ko bafitanye imbyaro enye.
Nk'ubu ngubu n'ubyo ushobora gupfa mpfuye nk'abanyamuryango wenda bamuhinduka bakavuga ati jiwani abana ntibabone iki uburenganzira ntibabone n'usigara barera nta data afite nta mama afite n'izo mpungenge afite ariko nk'ubu dusezeranye yavuga ati ibi ni iby'umugabo wanjye ndabitegeka none ubu ntago yaba bitegeka.
Iki kibazo cyo kubana n'umugore utazwi mu mategeko uyu mugabo ntakibonaho gusa kuko no mu mibereho isanzwe ngo kimugiraho ingaruka. Ari mu bakene bagomba kwishyurirwa ubwisungane mu kwivuza kandi umugore we ngo kubera ari umurundi kazi ntiyemererwa mituweli de sante.
Afite kuvuga ngo turaha abana bawe bonyine umugore wa ntago tumakura ko nta ndangamuntu afite. Ese nzatunga wa muntu adafite mituweli, arware, bizagenda gute. Kandi banze kuduha uburenganzira bwo kugira ngo dusezerane.
Si ikibazo Bisengimana yisangije. Mukecuru Aloyizi Kabanyana avuga ko umukwe we yageze mu Rwanda afite imyaka 12 y'amavuko. Biza kurangira ahindutse umukwe we. Ukurikije uko uyu mukecuru bisobanura byumvikana ko uyu mukwe we amaze mu Rwanda imyaka 18 kandi ntiyemere gusezerana n'umugore we.
Barahari badufite abakobwa nanye ndamufite ufite umukobwa wanjye. Yaje ari umwana ufite imyaka 12.
None ubu ngubu afite umwana ari hafi kubyarana none. Yaje ari akana gato cyane kangana nka gute. Ubwo rero turabana ndetse kakajya kaza kakarya mu bandi bana. Ntazi ko azashakira n'umugore.
Uretse aha mu murenge wa Kibirizi Inyanza ijwi rya Amerika yageze, ikibazo ngo kiri henshi mu bice bihana imbibe n'u Burundi. Bwana Pascal Misigaro atuye Inyanza mu murenge wa Ntyazo.
Ariko icyo kibazo no kuri Yenzi kikunze kuhaba kubera ko harimo abakobwa benshi bagiye bashakana n'abanyarwanda kubana badasezeranye hari ikintu bitwaye. Nkuko uriya Bisengimana amaze kwivugira ko aramutse agizenda ikibazo cyo kuba yapfa nicyo kibazo tubona habamwe imbogamizi. No muri ya miryango bashobora guhinduka babana babisengimana bitewe nuko bo ari abanyarwanda yenda buzuye ibyangombwa.
Bwana Misigara agasanga ubuvugizi kuri iki kibazo ari ngombwa.
Naho ubundi umuramutse mubavugiye nko hejuru nk'abantu bari bamaranye igihe ntabwo bakakwiye kugira ngo babahinduka ngo bababwiye ati ntabwo mwasezerana, bakakwiye kubasezeranya kugira ngo babana bazabone uburenganzira.
Uyu murundi kazi nayo washakanye n'umunyarwanda kandi adashobora kwambuka iwabo mu Burundi kugeza ubu ngo hari ibyo atemerewe.
Washatse hano kuva ryari?
Nashatse 2008.
Nawe nta byangombwa ufite nkuko bari kugenda bavuga bagenzi bawe?
Nabyo ngira mfite irangamuntu y'indundi.
Wowe nta kibazo ufite?
Icyo kibazo cyangwa bari gutanga nange mituweli ntago bayima, barayinyimye ko ndi umurundi kazi nyine kandi nasezeranye n'umugabo.
Radio Ijwi rya Amerika yageze ku cyambu cya Mpanda, abaturage b'ibihugu byombi bakoreshaga mu migenderanire imibano itaratosekara, ihasanga ushinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda wo mu mutwe w'inkeragutabara. Uyu yaduhamirije ko imigenderanire yahagaze kandi ko abashakanye ku bihugu byombi bigoye kubasezeranya mu mategeko.
Ibyo cyakire kibazo rwose nk'inahanga. None se urugero nk'ubu nawe mfite nk'umugore mu Rwanda kazi tukajya kwa gitifu ngo nagusezeranye kandi uwo muntu yumva n'uri atavuga ururimi rw'ikinyarwanda nta wumvuje n'uri kuba yakubatse inahanga hakuru ruho hari ikibazo hari impapuro zigomba guhurenganza ko nta wundi mugabo yigeze ashaka hano.
Radio Ijwi rya Amerika yabonye ibaruwa y'umwe mu banyarwanda bitse yandikishijwe ikaramu ariko bigaragara ko yanditswe n'abarundi kuko iriho n'ibirango by'u Burundi. Nibaruwa yandikiwe mu ntara ya Kirundo komine Bugabira isaba abategetsi b'u Rwanda gusezeranya mu mategeko umurundi kazi washakanye n'umunyarwanda kuko ngo nta wundi mugabo yigeze asezerana nawe mu Burundi. Gusa kugira ngo yibaruwe igere ku butaka bw'u Rwanda nabyo ngo byabaye ihurizo rikomeye. Tega amatwi
uko yangeze bafashe kinonko bashiramwe umuntu uze hano mwene mwene hano mwishashe barajugunya barampimisa koko nta wambuka bajugunya hano mwishashe barajugunya koko ntiwafata impuzo se wajugunya bigakunda
bafashe kinonko
bashira mwishashe gushya n'umwe wicya
barenze umugezi w'akanyaru.
Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona ubutegetsi Nyanza ngo twumve icyo bubivugaho ariko tuzakomeza kubashakisha n'ibidushobokera ibyo bazadutangariza tuzabibamenyesha mu biganiro byacu bitaha. Mu minsi mike ishize nibwo hahoze humvikana imiryango y'abarundi babaga ku butaka bw'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo bavuga ko bahambirizwaga n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika Inyanza mu Majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 56
yego na handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Facebook VOA radio yacu. U Rwanda rwatangiye gahunda idasanzwe yo kwica imibu itera malaria rukoresheje imiti mu bishanga no mu nkengero zabyo. Iyi gahunda bayitezeho byinshi mu rwego rwo kugabanya ubukana bwa malaria idasiba kwiyongera. Asumta kaboye duteguriye inkuru.
igahunda itarisanzwe izwi mu Rwanda ije kugabanya ikibazo cy'ambarari y'ubu iba yabaye nyinshi muri iki gihe imvura imaze kugabanuka usanga hirya no hino malaria yariyongereye muganga Aimable Mbituye Umuremyi ukuriye ishami cyo kurwanya indwara ya malaria mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC avugana na Radio Ijwi rya Amerika yavuze ko muri iki gihe ashobora kuboneka abarwayi 300,000 buri kwezi hirya no hino mu Rwanda ku buryo ubu buryo nabwo bushobora kunganira ubwari busanzwe Dr. Aimable yasobanuye ko uburyo buzakora
igahunda ni gahunda navuga ko ari nshyashya mu gihugu cyacu ikaba ije kunganira ingamba zisanzweho twari gutanga inzitiramibu ku baturage bose twanateraga imiti imbere mu nzu turere turimo malaria nyinshi cyane ntabwo rero izi ngizi zitangiye arizo zo gutera imiti yica amagi y'imibu ndetse no kwica imibu mikuru ariko hanze aho ngaho navuga ko ari mu bishanga by'imiceri by'umwihariko cyangwa se n'ahandi hakorerwa ubuhinzi bukorewe mu mazi naho dusanga ko imibu ibona indiri yo guteramo amagi aho no dushaka gutera ya miti by'umwihariko ariko nahakikije ibyo bishanga aho dusanga ko ya mibu itangiye kuba mikuru mbere yuko ijya mu ngo z'abaturage aho iruhukira ikabanza igakuraho gatoya kugira ngo igere mu ngo z'abaturage
ku munsi wa mbere igikorwa cyatangiriye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo mu mirima y'umuceri abaturage bemeza ko batari bagitinda mu murima kubera umubu mwinshi ngo babuze guhinga ariko bakemeza ko bagiye kujya bahinga noneho bagataha amasaha akuze
ubundi twajyaga duhinga hano mu iki gishanga harimo umubu mwinshi bityo bigatuma dukoresha amasaha makeya kuko hari igihe umubu wabaga ufite imbaraga tukavamo tugakoresha amasaha makeya ubu rero tugiye gukoresha amasaha menshi tugiye kuyongera kugira ngo tubashe kubona umusaruro ukwiriye twajyaga tugira ibibazo by'uburwayi bwa malaria ugasanga kenshi abantu badahingira igihe kubera ikibazo cy'uburwayi ubu rero ibyo byose ndahamya ko tugiye kubirwanya
iki gikorwa kirakorwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ingabo z'u Rwanda na Polisi y'Igihugu iyi gahunda yo gutera imiti irwanya malaria izahera mu turere dusanzwe twibasirwa na malaria nk'akarere ka Kamonyi Nyamasheke Nyarugenge Gasabo Kicukiro ndetse n'uturere two mu ntara y'Iburasirazuba bw'Igihugu nyuma ikazakomereza mu tundi turere nyuma y'uko bizagaragara ko iyi gahunda nshyashya yagize akamaro abaturage bamwe bagize impungenge ko iyi miti igiye guterwa mu myaka yabo ishobora kubagiraho ingaruka Dr. Mbituye Umuremyi Aimable asobanura abaturage ko badakwiye kugira impungenge
ntabwo ari umuti twakwita ko ari umuti ariko ni amabakteri cyangwa se tunyabuzima dutoya cyane dusanzwe n'ubundi tubana natwo aho dutuye ahantu hose nitwo rero twagiye dutunganywa tugakorwamo ku buryo tumera nk'ibyo kurya by'amagi y'imibu nabwo ngo ntabwo ari umuti rero udasanzwe wundi yongera ahubwo ni ibyo binyabuzima bigenda bikorerwa mu buryo bwihariye kugira ngo bibashe gukorwa nk'ibiryo by'imibu hanyuma ya magi y'imibu uko agenda ajya kurya twa tunyabuzima dutoya hanyuma ya magi y'imibu agahita apfa ibyo urumva ko ntabwo byakwangiza n'ubundi ibindi binyabuzima
imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2012 abantu 180,000 aribo bagannye amavuriro anyuranye bivuza malaria mu gihe mu myaka y'ibihumbi 2015-2016 abagera kuri 4,000,000 barwaye malaria u Rwanda rufite intego ariko muri uyu mwaka w'2018 malaria yaba yagabanutseho 5%. Indwara ya malaria iza ku isonga mu zitwara amafaranga menshi mu Rwanda. Mu karere kamwe konyine iyo hatewe umuti ishimwe bisaba amafaranga asaga miliyari 1,200,000,000 y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko iyo habayeho gutera imiti mu turere 5 cyangwa 6 bishobora gutwara amafaranga asaga miliyari 10 ari igikorwa cyo gutera imiti cyonyine. Leta y'u Rwanda kandi yashyizeho izindi ngamba zo kugabanya malaria aho abajyanama b'ubuzima basigaye bavura indwara ndetse bagatanga imiti kandi abantu bo mu cyiciro cya mbere n'icyakabiri cy'ubudehe bigaragara ko batishoboye bakavurwa malaria ku buntu. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumita kuri iyo nkuru. Umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ejo ku munsi wa kane yatangaje ko agiye kurwanya igiturire mu buryo umuntu azofatwa yagitanze cyangwa yacakiriye naho azoba uwo mu muryango wiwe atakigongwe azogirirwa. Umenyesha makuru wacu ari Nairobi Eloge Wirikaneza niyo nkuru aduha.
Yugururira ikoranero ridasanzwe ry'imigenderanire mu bijyanye n'ubutunzi n'urucuruzwa hagati ya Kenya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Kenyatta yihanikirije Abanyakenya kwirinda kuvanga politike n'urugamba rwo kurwanya igiturire. Umukuru w'igihugu cya Kenya yemeje ko naho azoba ari umuntu wo mu muryango wiwe aramutse yagiriye igiturire atakigongwa azogirirwa. yabishimangiye afatiye kuri mwene wabo hari hagize imitsi hakwiragizwa ko muri kahise yoba yarinjije ibintu byinshi mu gihugu atamakora arishe.
I have full confidence.
Mfite icyizere mu bisata dufite kugira ngo bikore akazi kabyo. Abantu bamaze iminsi bavuga ngo mwene wacu mu minsi heze ibinabiriya. Jyewe navuze ntibagenzi. Niba hari icyo yagirizwa nabazwe. Dutegerezwa gutangura kwizera inzego zacu ko zizokweza intungane zigacira imanza abanyabyaha. Robert Godek na waseruki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya akeza Leta ihari ubu asigura ko yagerageje kuzura ubutunzi bwasa n'ubwahambwe. Bwana Godek yanasezeraniye Kenya ko igihugu ciwe kizofasha kugwanya igiturire mu nzira zose zishoboka. Igiturire kirabangamiye kazoza muri Kenya kandi kiriko kiramunga igihugu mu nzira zitandukanye bikabangamira umutekano na demokarasi bikabuza abagwiza tunga kuza n'akazi kakabura. Rero bitegerezwa guhagarara. Igiturire kiraruhije abanyakenya. Ni gihe cyacu cyo kurangira. Twakiranye urweze ingingo ya Perezida Kenyatta yo kugituza hamwe n'utwigora ariko aragira cyo kimwe n'abandi bategetsi benshi muri Leta. Abagwiza tunga barenga 60 baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bitavye iryo koraniro ridasanzwe. Bashize umukono ku masezerano y'ubutunzi yo gufashanya mu bisata bine nyamukuru. Harimo kuronsa abanyagihugu imfungurwa zikwiye no kugwanya inzara, kuronsa uburaro bwiza abanyagihugu hamwe no kubashikiriza ubuvuzi bwiza. Umushikiranganji w'akazi muri Kenya yemeza ko ari intambwe idasanzwe ku gihugu ciwe. Ni inama ihambaye kuko Perezida wacu n'igihugu cyacu bashyizeho gahunda yihariye kuko bazanye abantu bazozana ivyangombwa mu iterambere muri Kenya yacu. Izo nizashika ngaha hazoca hakurikira ubutunzi. Abantu bacu bazoca baronka akazi. Tuzoronka ibicuruzwa binadushoboze guhiganwa n'ibindi bihugu. Ishirahamwe rikorera mu gisata cyo kubaka amazu Unity Homes riri mu yari yaserukiwe. Urirongoye yemeza ko izofasha mu kubaka uburaro bwiza ku giciro gito cyane kandi ko mu bisanzwe ata muntu yarakwiye kurara habi canke naho ngo abura haki kumusaya. Nankeka ko Leta yabonye ko ibi bisata bine ari byo by'ingenzi bitegerezwa gutezwa imbere. Nibaza ko ari inkora mutima kuri Leta. Umuntu wese arakeneye inzu, abanyakenya barakeneye uburaro bwiza no kuvurwa neza. Ibi ni bisata bitegerezwa gushirwamo ingufu kandi ndazi Leta iriko ibifata mu nzira nziza igira n'utwigoro two kuzibira ibihengeri bihari. Irikoraniro ridasanzwe mu bijanye n'ubutunzi n'urucuruzwa hagati ya Kenya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabereye mu bigo bikuru vya ONU ku mugwa mukuru Nairobi. Irikoraniro ryitabwe n'abategetsi batari bake harimo icegera c'umunyamahanga wa Amerika ajeje urucuruzwa mpuzamakungu Gilbert Copeland. Eroje wurika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu Burusiya uyu munsi nakaruhuko, ariko ejo kuwa gatandatu imikino ya kimwe cy'umunani nibwo izatangira. Ubufaransa buzakina na Argentina saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, naho saa 2 y'ijoro ejo Uruguay izahura na Portugal. Utsinzwe muri kimwe cy'umunani ahita yitahira. Niko se Fide, iyi mikino urayibona gute mu magambo make cyane?
Ni mikino ikomeye cyane, ni mikino ikomeye cyane. Uravye Ubufaransa na Argentina gushika ubu naho ari bihugu bifise kahise mu mateka yawo ikomeye mu mupira w'amaguru, nta kintu kinini cyerekana ingufu abantu bari babiteze ko barashobora kwerekana. Ariko nk'uko bivuze, ubu tugeze mu rugamba aho rugamba rukomeye rurakambye, ubutazokina neza arata.
Noneho rero Portugal na Uruguay urabibona ute?
Uruguay n'umugwi ufise abakinyi b'inyuma bateye ubwoba n'abakinyi bari imbere bakomeye nka Edson Cavani na Luis Suarez. Portugal ifise Ronaldo uravye Portugal umupira wose n'abakinyi bose babubakiye kuri Ronaldo.
Ariko baramufasha neza
kugeza ubu, ariko araho yidoga avuga ko batakora ibikwiye kugira bamufate mu mugongo. N'urukino ruzobora gukomeye cyane. Defense ya Uruguay irateye ubwoba.
Shuti zacu rero naho ngaho rero amakuru yacu ahumurije. Turabashimiye cyane kuri mikoro mwari muri kumwe
na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi, maze rero muzagira weekend nziza, murakarama.